Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Inyuma yaho umushikiranganje w'u Rwanda jeje kumigenderanire n'ibindi bihugu Louise Mushiki wabo amenyeshereje ko u Rwanda ruriko ruraganira n'ibindi bihugu kugira ibi bishoboye vyakira impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda. Uwo mugambi impunzi ntiziwumva kumwe, arabashaka kwisubirira i Burundi mu gihe amahoro yoboneka, n'abandi wo bari umunezero ntangere mu gihe boja mu bindi bihugu benshi bakibaza ko bazoje burayi. Bari kuri mikro na n'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Ndi mu bantu bifuza gusubira mu Burundi mu gihugu cyacu hakiri kare, ariko hano icyo kibazo abantu ntibakibona kumwe. Hakagwika abantu bifuza kugenda i Burayi mu buryo bwose bushoboka.
Mu nkambi ho bari bazi ko ari umugambi buca ujya mu ngiro, ku buryo bamwe hariho n'abari bamaze kugurisha ibyabo bazi ngo buca bagenda. Rimwe na rimwe vyaranateye n'icuka aho bibaza ko hoba hariho nka bamwe bamwe mu ndongozi bo baribo bababereye intambamye kugira bagende. Uko bo vyakira rero hamwe vyo bari bishoboka kuri benshi n'umunezero.
Watanguye kusabira abarundi buhungiro hanze arahari, hanyuma hake haza ministre nga mu nkambi arabivuga, tuta tuvyakira abarundi uko twavyumvise turashima. Twarashimiye ingene badusaba ibungiro hanze, kuko urabona mu barundi turi ngaha umwese afise uko yaje, arashobora gutaha n'utashobora gutaha kumva n'ivyo yakoze mu Burundi cyangwa ivyo yihagiriza wenye mu Burundi. Twe nitwaronga ibyo bihugu bikemera yuko bo kwakira abarundi hanze bakabatwara, tuzoshima cyane.
Ku bwanje igihe vyokunda nibaza ko no vyakira neza, no vyakira neza gusumba, kuko aho turi hafi y'igihugu twavuyemo, kandi umutekano wacu naho tuvuga ko ari wose ntihabuze mutunenge. Umva tuguma tugira ubwo atuvuga ati harashaka kuvaho babiri cyangwa batatu bova muri kiyagi ubaje kutudurumbanya. Kandi rero kuri ico na banyene kubisaba nuko babonye yuko nutwo tuntu duto duto tutunenge bashaka kwinjira baje kutudurumbanya, kandi mbona yuko byoba byiza kuneza impunzi yariyo yose yo biri ngaha imahama.
Je mu gihe byo kunda no vyakira neza ko aha mu Rwanda hari bintu navyo bitatunezereza mu bijanye n'ibintu bijanye ifungurwa n'ibindi no mutekano, kuko mu bihugu iwacu twagiye duhunga tuvamo kaje duhunga ibiringo cy'umukuru w'igihugu bagiye barenga ko ndibaza nino mu Rwanda navyo birashobora ko byoshaka navyo tafise impungenge kubera ibyo twagiye duhunga mu Burundi bishobora no gushikira n'u Rwanda.